Turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko basketball FIBA mu mfunyafunyo mu ndwi iheze ryarahagaritse vyimfata kibanza urunani ruhurikiyemwo ama ekipe ya basketball mu Burundi FEBABU. Ugo runani rwagirizwa kubuza umurwi wa Dinamo kubahiriza amategeko agenga ihiganwa rya BAL.
Ndababaje ahubwo dusenge ntibaducira inkoni ndende.
Ibintu birababaje rwose, birababaje. Ntitubwira n'uko twoshikiza umumaro dufise, tugiye kwibagira basketball mu Burundi.
Aba ni bamwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi. Muyijya nino ku isi, Irani yagabishije Israel ko igahirahira ikihora ku bitero yayigavye ko izokwibonera twabiteguye. Naho muri Sudani umwaka urarumanye, intambara itanguye. Ido nido ni mukayani sasi. Reka makuru yacu tuyahere kuyagezweho igani no ku isi, duhereye hakurya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho abantu bagera kuri 12 bahitanywe n'ibisigarira vy'umusozi wasenyuwe n'imvura nyinshi. Umusozi wasenyutse ni uwo muri commune yitwa Dibaya Lubwe iri mu ntara ya Kwilu yo mu manuko bushira uburengero bwa Kongo. Abategetsi b'ico gihugu batanze no makuru bavuze ko bakirondera abarenga 50 bari mu ruzi rwitwa Kasai, igihe umusozi wabahinukira ko ku mutaga wo kuwa gatandatu w'indwi twara dusozereye. Abari muri ugo ruzi barimwo abariko baramesura n'abari mu bwato. Felicien Kiwai atwara ivyimfata kibanza intara ya Kwilu yavuze ko bariko bakora iyo bwabaye kugira ngo ahari abo barenga 50 hamenyekane. Yatangaje ko amahigwe yuko baba bagihemuka ari make cane. Ku rundi ruhande, amashirahamwe yigenga akavuga ko abarenga 60 aribo bataramenyekana irengero ryabo. Aba bemeza ko uwo musozi hari n'abandi bari mu isoko wahita ntibatomoye, ariko niba ibiharuro batanze bivanze iby'abahitanywe n'ibisigarira vy'uwo musozi bari mu ruzi nabo bavuga ko bari mu isoko. Inyubako mbi n'amabarabara mabi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birakuze gushira mu bibazo abanyagihugu b'ico gihugu, cane cane igihe haba haguye imvura nyinshi. Tuva muri Kongo duce tugenda muri Sudani, aho Amerika igiye gutanga imfashanyo igera ku miliyoni 100 z'amadolari. Itorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ritangaza no makuru rivuga ko ryabonye itangazo ry'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere USAID. Muri iryo tangazo Reuters yabonye ritaraja ku mugaragaro, Samantha Power atwara USAID avuga ko imfashanyo nshasha ya Amerika igamije gufasha mu by'imfungurwa, kuronsa abanyagihugu imiti n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Samantha Power agasaba n'ibindi bihugu kugarukira kuri Sudani, yemeza ko iri mu kaga. USAID isaba kandi impande z'abasirikare barwanira ubutegetsi muri ico gihugu cya Sudani korohereza abagira neza bashira imfashanyo abanyagihugu ba Sudani, bagatanga gahengwe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani batezurigwe kandi ntibicwe na kigoyi. No musi ku wa mbere mwomenya ko umwaka urumanye neza Sudani yinjiye mu ntambara, impande zirwana zagirizanya ivyaha vy'intambara n'uruhara mwicwa ry'abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze kurwa muri iyo ntambara. Irani igabisha Israel na Amerika ko vyohirahira bikihura ku bitero bitari bwa kabeho yagavye ku butaka bwa Israel ku munsi wa gatandatu, ingaruka zizomurengera. Igisirikare ca Israel kivuga ko Irani yayiteye ikoresheje indege z'intambara zitagira abadereva, izo drone 170, ibisasu vya missile izo mu bwoko bwa ballistic 120, n'ibisasu birungi kwa biciye mu mazi 30. Irani ivuga ko ari nkamwe Israel itokwihura atabindi bitero itegekanya kugaba. Lieutenant Colonel Peter Lerner avugira igisirikare cha Israel yasiguye ko batemera ivyavuzwe na Irani, agira ati ntitwemera ivyo bavuze. Muri iki gitondo honyene abagwanyi ba Hezbollah barashe muri Israel bari muri Liban. Ibitero vyo kwa gatandatu nivyo vya mbere bibaye ku mugaragaro hagati ya Irani na Israel, ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka. Israel yemeza ko ku bufatanye bw'inshuti zayo zirimwo Amerika yashoboye kubibizamwo ibice 99 kwijana vy'ivyo bitero Lieutenant Colonel Peter Lerner yasiguye ko atavyinshi bitero vya Iran vyononye mu gihe umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yahamagaje inama yihuta y'abagize leta kugira ngo bige ingene bo kwihora Iran Amerika yatangaje ko ataruhara izogira mu bikorwa vyose Israel yokora yihora gusa Amerika yemeye ko yafashije Israel kuri zamwo bimwe mu bitero vya Iran Iran ikavuga ko yateye Israel kugira ngo yihore ku gitero yemeza ko Israel yagavye mu ntango zo ku kwezi kwa kane ku buserukizi bwayo muri Syria kigahitana aba general bayo babiri Israel ntibigeze hakana canke ngo yemeze ano makuru ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha makuru vyigenga 12 vyasavye President Joe Biden azoserukira aba demokrate mu matora yimirije na Donald Trump azoserukira aba republicane kwemera guhurira mu biganiro impaka vyo mu bimenyesha makuru imenyesha makuru imwe ABC CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR na AP mwikete vyandikiye Biden na Trump vyavuze ko ibiganiro mpaka bine bibanziriza amatora ari umugenzo w'agaciro uranga Amerika kuva mu 1976 na hivyo bimenyesha makuru atabutumire bw'ibiganiro birarungikira Joe Biden na Donald Trump vyavuze ko hageze ko abanyepolitiki batomora nimba bazokwitabira ibiganiro bitatu vy'abazokwitoza mu kibanza cha president na kimwe chama kigenewe abazokwitoza mwanya wa vice president wa Amerika. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika abicije kubajeje ukwiyamamaza kwiwe mu ndwi heze yavuze ko yipfuza kuja mu kiganiro mpaka kibanziriza amatora atitaye ku mwanya cobera ko naho cobera kubgabajeje imyiyamamazo ya Trump umwanya mwiza wo gukora ivyo biganiro nubu abajeje vy'imyiyamamazo ya president Joe Biden base kugira ico bavuga ku ikete gimenyesha makuru bisaba ibiganiro mpaka hagati y'abazokwitoza amatora y'uno mwaka mu kwezi kwa gatatu Joe Biden yishuye ariko amenyesha makuru bamubajije niba azokwemera guharira mu kiganiro mpaka na Donald Trump ko bizovana ningena ariko aritwara iturukanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ivuga ko mu kiganiro mpaka ca mbere cabaye hagati ya Biden na Trump Biden yababajwe na Trump yamwatse ijambo avuga ati urashobora kukazibira Jugi Amerika hano makuru yose muhejeje kumva nandi mushaka kongera kurasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Mu Burundi iduga ry'ikiyaga Tanganyika rifatanye n'imyuzure y'imvura yaguye mu ndwi heze riteye impungenge abanyagihugu batandukanye mu ndwi heze abantu batatu nibo leta y'u Burundi yatangaje ko bahitanywe n'imyuzure abandi batanu baraburirwa irengero inzu zirenga 300 zirabomoka mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura hamwe no mu Gatumba leta y'u Burundi yatanze indwi zibiri kugira ngo ababa mu bibanza bibangamirwa n'imyuzure mu Gatumba bimuke ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver niyo nkuru
n'ingingo ifashwe inyuma y'imyese biri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imijyango irenga 200 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rurare kuri uyu wa kane aho mu Gatumba ku rubibe u Burundi buhana na Congo amarira yari yose uruzi rusize rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana ntangwa zica mu gisagara cha Bujumbura amazi ya rusize yisutse mu mazu cyane cyane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi amazu menshi yarabomotse abantu babiri ba siga ubuzima abandi batano baraburirwa irengero harimo abana nkuko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga muri kino gihe abenshi begeranirijwe ayitwa kuri poto ya 27 abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kibenga aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwoba kw'ingwara zituruka kwisukurike zishobora kubafata bagatakambira ishiramwe kuri ruje kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu
zatubona ikipfundura cyo kicakira dutera gose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwaraya tembye gose twamumuze n'umubyimba ubu turaho turi mu kajendegete ntitugira udukirana yo tumira ntitugire isenga na rugero abafisi yo aje bariko bari muka nayo twe twabuzi yo tujya niyo tuva aha twituniye ngaha nyene ukunyene atako turi mu bigenze
ikindi kiyo kitwa cha kabiri nuko buraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo ataho bafite begamiye.
Burumatare w'intara ya Bujumbura Rural Desire Sengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba hantu yateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite. Mu ijoro rishiri wa gatatu kandi mu misozi ihanamye igisagara cya Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha, Muha na Ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura. Yamara Kanyosha nigo gwataye inzira maze amazi girara mu mazu cyane cyane yegere ikiyaga cha Tanganyika muri karitsiye ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura. Kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu abantu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibagiraho bakika umusaya.
Nuko ubanza bakatuza ibiri urwo ruhuzi amazi agapfunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje.
Basaba leta ko yoraba ingene yo dushyigikira abantu bato bato turi hano. Nitugire icyo twifuka, nitugire icyo twambara, nitugire n'icyo duteka, nitugire n'icyo dufungura. Aha byose byaraye bigiye uko nyene.
Kubera ngo ariho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwanga. N'ubu ntituramenye ikiziga cy'uwirengero giwe. Suvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abayeko batwawe nyine abana batazo barengeye. Kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha. Nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe.
Umuyobozi w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Atungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwihinkumbi. Nijya mbere iyo ngingo ifatwa
na nicyo gituma tudusaba abenegihugu uno munsi kubaye amasaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Croix Rouge bagerageze gukora ibyo bagenjwe.
Igice cya Gatumba ndetse n'amakarotsiye yegereye ikiyaga cya Tanganyika ntasiba kurengegwa n'amazi y'ico kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyabamwo. Umuhinga mu byereke bidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Ndayihebura ahamagarira leta kubaka ico yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusi.
Hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo iporo ya Bujumbura ijye mu mazi hose kugira idigi. No kuvuga mu kirundi novuga ko ari ubumbiro kihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi nuko birihuta. Nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi maproje y'unga Senegal nzi ayo maproje barafise ikintu bita fond d'urgence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye.
Raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka zitegwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga 100,000 bakaba barataye izabo mu myaka 5 iheze. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakoze. Tukivuga ku vyino nkuru, Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umunyagihugu aba mu Kibenga i Bujumbura.
Aha mu Kibenga ibintu byifashe nabi cyane ku cerekeye amazi, ku cerekeye Tanganyika ibintu byifashe nabi cyane kuko rufise umuvuduko udasanzwe. Uravye murembe rero ko ni umurembe uteye ubwoba cyane nko mu gice gihera umuse y'ingoro ya Sendege twarononye ibintu byinshi cyane. Abantu barahunze bajyanye mu ijoro baza bumva amazi yinjiye mu mazu, urumva rero ntibyorohewe na gatoya. Barutse ukaza nkaho urakabare ko kwa Kisavu ugacu uza munsi y'ahantu hahora ikibira cy'imisuna rezi gwaraduze naho nyine gwaraduze cyane hari amazu yamaze kurengegwa kaza mu mazu yari yubatswe na Globo abantu bakagenda bagura nayo nyine harimo yamaze kurengegwa abantu baramaze kuyahunga barimutse aho uruzi nokora ko guba gwaraduze nko gushika ku metero 150 gwazirenze ubora nko mu 200 ugakikama ugiye nko mu isoko ya Kinindo nyene waraduze cyane nk'imetero hoho guzoba zirenga nk'200 gatoya abantu basetse ubwoba n'aba amazi atarashikira urumva bafise ubwoba cyane.
Abo baturage bo mu Kibenga ubu tuvugana bavanywe mu mazu barihe barafashwa gute? Hari abagira neza babagoboka?
Uno munsi nk'isaha zitatu z'igitondo nabonye umurongo w'imodoka z'abagira neza bagenda kuraba aho basembereye amahera haruguru harabagiye gupanga harabatararonga iyo bapanga bibaza rero ko abo bari baje kurara ingene bafasha abantu kuko abavuye bagumye batabaza ko leta bagarukira ko kandi urumva leta niye izo bwa mbere n'ibyo by'amashyirahamwe biza mu nyuma mugabo leta niyo ifata iya mbere kugira igoboka abanyagihugu bayo mugabo ni uko tubibona leta ntisinziriye na gatoya nayo nyine iriko irita ku giti no ku mabuye kugira ngo abo bantu bagarukirwe ko ibyo turabibona ntawo bidea leta ntisinziriye
none uretse ayo mazu yagezemo n'amazi yakangirika hari bihingwa hari mirima byigereye Tanganyika nabyo byasenywe niyo myuzure
oya iki gice cha zone Kimindo ayo ntuze Kibenga Kimindo nta bintu by'ibihingwa byari bihari cyane kuko abantu bari barubatse cyane coco barasatira Tanganyika cyane nk'uko umushinga ndara mbonera nabivuga bari bararusatiriye cyane nta bintu by'ibihingwa byari bikihari
none se abo bahasatiriye bari hafite amazu bahafite ibibanza ubu none bwo Tanganyika yabifashe bazabyisubiza bate
kubyisubiza biragoye kuko urumva ko Tanganyika ni Tanganyika no yita umugabo yiganza kuko icyahishize nta ukurayo biragoye ibyo kubisubiza biragoye n'umugabo atavuguruzwa
none se niba uvuga yuko umugabo muturanye ari umugabo utavuguruzwa muzakomeza kuhatura muhangane bizagenda gute
aya nta muntu n'umwe yobesha ngo azaza bahangana ushikiwe wese arataramuka akagenda
ariko se ntacyakurwa kugira ngo bubake ingomero namwe baturage mushyire akanyu muzane amabuye murebe ukuntu uwo mugabo mwamutsimbura mukamubuza kujya abinjirira igihe ashakiye
ibyo bintu rero nk'umuntu yagiye akurikirana iby'amazi ibyo ntibibaho ntibishoboka hariho abantu bagerageje kurunda imicanga baragira gute mugabo ruje ahubwo ruca ruronka inguvu rushikiriye ya micanga ugaca ruronka n'inguvu ahubwo zo gukubica gukubita cyane kugira ruduge ubundi uruzi uruhaye amabuye ukaraba umucanga uba uruhaye inguvu no mu giswahili barawuciye ngo nguvu za maji ni mawe karukurusa nta kintu na kimwe wukora ngo kibuze uruzi kuduga gato yagarutse washaka nko kuri poro impande ya poro leta yari kiragerageza ikarunda amabuye ikagira gute mugabo byose ruraduga rugacamo rukirenganira
ubu rero mwiteguye kuhimuka mukareka Tanganyika ikabibarushije ingufu mukareba handi mujya kuba mutageramiwe n'urwo ruzi
neza cyane no kubisa kuko nta nakubare ko ari umugabo atavuguruzwa
Salvatore Inshuti utuye mu Kibenga ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
ndabashimiye namwe mumenyesha makuru Shimimana Venice
ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru twabateguriye yo mu karere k'ibiyaga binini turabandaniriza n'ubundi mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bavuga ko atacu biteze kwishyira hamwe riherutse gushingwa na leta y'ico gihugu kugira ngo ritorere umuti ubukene bw'igitoro kibandanya kuvugwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yamara arahumuriza ko hari cizere ko iyo shyira hamwe rizoshika kwihangiro ibindi kuri no nkuru ijwi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomegwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Inyuma y'ukwezi n'imisi mike hashinzwe iryo shirahamwe rigiye gutunganya gushasha urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko uwo mugwi atakinini bawiteze ko bavuga ko leta hari ikintu nyamukuru yategerezwa kubanza gukora tubumvirize muri ano majwi yegeranijwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
Bangi ngwa ntangwe kuba yaguru yarondera imiti ariko nta muturama turabona kuko iyo igitoro kibonetse baragira musi mukuru iyingi imwe iyingi ikurikira igasubira kugenda kwa kumwe
agiye tubona amashyirahamwe menshi leta isinya nka izidedo mu minsi iheze barazanye igitoro ariko ntibyamaze nta mwanya muremure byamaze
muti tuza kuboneka ni uko twoba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuza twazana icyo gitoro iyo kiza
nabamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona kwijyoshira hamwe ritazohava harishika kwihangiro rya leta yarishinze bakavuga ko atana rimwe leta ibu mudandaza mwiza. Diomede Ninteretse numwe muri abo bahinga abona kwikatari gihe cyo gushira amafaranga mu rudandazwa rw'igitoro rwari rusanzwe herufise abarukora
leta ishinzishira hamwe rizane iyo karbira iyo mazutu iyo esanse biboneka yuko ibigiye gukora akazi kawa agakora abapive kuko leta ijejwe kuraba cyane cyane iby'amatagisi ingene ugo rudandazwa rugenda ni nkuko uvuga uti kumbure ko inzoga zikenye reka leta y'u Burundi cidandaza inzoga leta rero ntidandaza igira ibyo bita controle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza.
Uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko leta izohombera muri ugo rudandazwa rw'igitoro amakore n'amatagisi hamwe n'ubujije abigenga kubandanya ugo rudandazwa Ninteretse agafatira ku yandi mashirahamwe leta yari yarashinze mu myaka iheze ariko ubu yahombye yongera arazimangana. Diomede Ninteretse akabona ko leta yari ikwiye kwijukira ayandi masoko ntanga nguvu nk'ibindi bihugu bisa n'ibiriko biraheba igitoro.
Ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu bindi nk'ibi byita energy eolien by'izuba cyangwa by'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayirateba abarundi bijukira ibundi buryo na cyane cyane ko ubuye abantu benshi bariko barava muri ivyo mazutu n'amayesanse bakaja mu bituma bidukikije bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abafise amakenga kwijyoshira hamwe riherutse gushingwa kugira ngo ritunganye urudandazwa rw'igitoro atatorizo shikako. Rosine Grene Gatoni yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego giherutse kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi iri mu buseruko bw'igihugu kwigenekerezo rya 2029 ukwezi kwa gatatu uno mwaka wa 2024.
Iyo shiramwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga ava makungu kuko mwagiye murabyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwe amwe yahabwa amafaranga ava makungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi rwose ntibwakoresho gikogwa.
Uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranahumuriza abigenga bahora baja kurangura bakadandaza igitoro kwijyoshira hamwe ritaje kubabuza kubandanya ico gikogwa. Ishirahamwe Sopebu ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 24 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2024. Iryo tegeko ritegekaniriza iryo shirahamwe imiliyaridi hejana na 20 z'amafaranga y'amarundi rikaba rigizwe n'abantu indwi batandatu bo muri leta n'umwe yigenga wo mu bari basanzwe hebinjiza igitoro mu gihugu. Sijyambere leta ya Gitega ivuga ko ifashe urudandazwa rw'igitoro mu ntoke ariko ubukene bwacu bukagoma bwibonekeza. Mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na 2023 umukuru w'igihugu akaba yari yamenyesheje ko igitoro acifatiye mu ntoke ariko n'ubu kibonetse kikaba kimara indwi zibiri gusa. Evariste Ndayishimiye akaba yahavuye yiyemerera mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha makuru mu mpera z'umwaka uheze ko ata amafaranga mva makungu leta ifise yo kwinjiza igitoro gikwiye mu gihugu.
Ijuki Amerika umwanya nuwe mikino na sport turahera mu Burundi abakoze umupira w'amaboko basketball bababajwe n'ingingo ihagarika by'imfata kibanza urunani ruhurikiye mu makipe ya basketball mu ishyamwe mpuzamakungu ryuno mukino FIBA. Urunani Febabu rwagirizwa kuza ikipe ya Dynamo yo mu Burundi kubahiriza amategeko agenga ihiganwa rya BAL. Inkuru ya Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda.
Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zagirkis kwigenekeza ya 12 za kuno kwezi niwe yandikira Jean Paul Mane nakiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU arongoye ihagaritswe by'imfata kibanza. FIBA yibukije Mane nakiza ko kugenekezo rya 9 kwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa Dynamo wari waserukiye Burundi mu nkino za BAL uwo kina utambaye Visit Rwanda ku myambaro yabo ikete ryasaba kandi umugwi wa Dynamo kudakina mu gihe ivyo FEBABU yasavye bitokwemegwa. Ni nako vyagenze gushika umugwi wa Dynamo ukuwe muri ayo mahiganwa. FIBA yagiriza FEBABU guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanacafuza ishusho rya basketball muri rusange. FEBABU isabwa kwisigura imbere y'itariki 23 za kuno kwezi kuri ivyo vyose yagirizwa. Abakunzi ba basketball mu Burundi agashavu ni kenshi batamani ya kiza Jean Paul gutanga imihoho canka tabikoze agasezeregwa mu mabanga yiwe yo kurongora FIBA bungo kuko niwe ntandaro ya vyose
bakuru b'imigwi bashamwe uburyo ariko abarongoye inkino ubona ko babijamwe kugira baronka amaronko ntacu bakoze urumva birababaje kandi byaragaragara ahago dusenge ntibaducira inkoni ndende rero bitubera isomo kugira ngo tuzozeza amabanga mu mafederasiyo mashiramo y'inkino bwara abantu bo bashoboye
ibintu birababaje gose birababaje ntugira nuko twoshikiza umubaro dufise tugiye kwibagira basketball mu Burundi tuyibagirwa n'abatigeze bayikina canke abatigeze bayikunda imana nitugarukire ariko tukizera yuko abarongoye iki gihugu cyo kibazo bogihagurukira na cyane cyane bahagageze bakara bakuye umuntu atwara federation basketball yo kombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashira imbere inyungu z'umukinyi wa basketball ikani mu gihugu cy'igihugu
kuva Dinamo isezereye mu mahiganwa ya ball inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ihano bishobora gufatirwa Burundi harimo kumara imyaka 5 atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu benshi muri bo bariko baje mu bindi bihugu abakinyi batatu ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza mu higanwa ri Rwanda abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwe APR Nijimbere Gibel yasinyiye mu mugwe wa Kepler Bero Mpanira yagiye mu mugwe Orion na David Denge yagiye mu mugwe wa Show Sport muri Congo kuri abo bakinyi hiyongera kumenyereza wabo Olivier Ndayiragije amenyereza muri kino gihe Titans aho mu Rwanda nyene uwundi mugwe watakaje abakinyi benshi bagiye muri Congo n'urunani abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Ami Beka mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risana rigera ku musozo ku ndwi ya 27 Vitaro yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya kabiri cy'urukino cinjijwe na Alphan Bigirimana kuri penalty Benjamin Kaze icegera cy'umumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batakanye mu 3 mu rukino rutaboroheye na gato
match arigoye bagizama higwe gusa turarongira penalty mugaba match arikomeye rakona amakazi twagiye turaronka nitwagiye turakompletiza minota ya mbere mugaba deze mitaho urabona ko ariho match arigoye tutatubagira izo mana
Mugihe hasigaye inkino zitatu ngo higanwa rirangire Vitaro isumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 8 mu rukino rwo kundwa ya 28 Vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugira itware igikombe canke itari ronse Flambeau igatsindwa naho nyene izo bitwaye igikombe cy'higanwa ry'uno mwaka Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze cyukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda nawe atugeragezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Umupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cy'amahoro rugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ejo kwa kabiri kuri stade yitiriwe Pelé Nyamirambo, ikipe ya Police FC izahura na Gasogi United mu kino ubanza. Police FC iri kugitutu gikomeye kuko ihagaze nabe muri championnat, aho iri ku mwanya wa 5 irushwa n'ikipe ya mbere APR FC amanota 22. Abakunzi ba ruhago mu Rwanda bafite amatsiko yo kureba niba Gasogi United iherutse gusezera muri championnat ikagaruka kadashize n'icyumweru ishobora gusezerera Police FC nk'uko yakuyemo APR FC muri kimwe cy'akane kirangiza ejo bundi kwa gatatu Rayon Sport izakina na Bugesera FC ku stade yitiriwe Pelé Nyamirambo Rayon Sport nta handi giteza amakiriro usibye ku gikombe cy'amahoro kuko muri championnat yamaze gukura ya maso Bugesera FC yo iri hagati y'urupfu n'umupfumu kuko iri ku mwanya wa 15 ari nawe wanzirizwa hanyuma muri championnat ikaba ifite ibyago byinshi byo kumanuka ijya mu cyiciro cya kabiri imikino yo kwishyura muri iyi ntera kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatana igikombe cy'amahoro itegajwe kwa kabiri cy'umweru gita tunyarukiye mu mukino wa netball ikigo cy'urwego rw'igororero mu Rwanda kigiye gutangiza ikipe umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino wa netball mu Rwanda Jean-Pierre Habimana avuga ko iki gikorwa kiri muri gahunda yo gushishikariza ibigo bitandukanye kwitabira uyu mukino utarashinga imizi mu Rwanda
navuga yuko hari ikipe ya APS yo yamaze no gutangira irakina mu minsi ishize niyo yegukanye igikombe cy'amahoro nkaba navuga rero yuko turimo tuganira na ikigo cya Rwanda Revenue kugira ngo kibe cyashyiraho ikipe yabo ndetse n'urwego rwa polisi narwo rukaba rwashyiraho ikipe ariko by'umwihariko urwego rw'amagereza narwo nibyo navuga ko turi mu biganiro byiza bishobora kuzatanga ikipe ishobora kuzabaza yiyongera kuri ayo makipe asanzwe
Jean-Pierre Habimana aradusobanurira mu ncamake ko netball ikinwa
navuga yuko ari umukino ukinwa n'abantu barindwi mu kibuga ariko hakaba hashobora kwiyongeraho abandi 5 b'abasimbura bagenda basimburana nabo ngo mu kibuga akaba ari umukino ufite abantu babiri bashobora gutsinda nibo bonyine bashobora gutsinda ntabwo ari umukino uwo ari we wese ushobora kumanuka nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu mukino wa football umudefense arashobora kuza gatsinda cyangwa se kinamo hagati oya siko biri muri netball bifite abagomba gutsinda kandi niba baguhereje umupira akaguru banje hasi gusibya kandi utereka hasi ntabwo ushobora kugashingura utaratanga umupira no kuvuga ngo rero ni umukino uryoshye kubamaze kuwumenyera ariko nanone ushobora kuburujije kubatarawumenyera ariko iyo wamaze kwinjiramo ukawukurikirana inshuro ebyiri eshatu usanga hari umukino uryoshye
mu marushanwa ateganyijwe mu minsi ya vuba mu mukino wa netball harimo irushanwa ryo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi rizabera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru Jean Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika nino ngaduce tuba turabangiriye igice ca mbere c'amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo amakuru mwari ko murateka abiri mwayateguriwe mu ngira mu yashikirizwa na Diane Ninazwe ndabikibanwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu